Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi, ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ndi muri studio ya gatanu. Mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu bigeze gufungirwa amabohero atandukanye bemeza ko bakorewe ihohoterwa ririmo ibikorwa bita ibiterasoni.
Babajyana ahantu bakazana udukarito, uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma. Mwese rwose ku murongo, waba uri umusaza, waba uri umwana, mwese mbese nta gaciro mbese.
Uyu ni umwe mu bigeze gufungirwa mu mabohero yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ishami ry'amenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryamiriza ingingo y'umushikiriza amazi muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu Burundi isaba kumenyeshamakuru Sandra Muhoza apfungwa imyaka 12. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho tukivuga ivyamenyeshamakuru bahunze intambara bo babangamiyo n'imirwi y'abagizi ba nabi mu ndwi imwe gusa, bane barakomerekeye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Iburaya naho i Paris mu Faransa ku murwa mukuru umutekano wakajijwe cyane ni kwera umukino uza guhuza mu mwanya uri imbere ekipe y'ico gihugu ni ya Israel, bikekwa ko abiyamiriza intambara ya Hamas na Israel buza gutera kajagari. Idoni do yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe ikaze, kandi tubashimire ko mwatoye kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Inama y'abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe ryo guhanahana ibidandazwa mu karere ka Asia Pacific yatanguye imirimo yayo irima ku murwa mukuru wa Peru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bayihuriyemo mu gihe ibihugu byose uko ari bibiri bishobora kwitegura intambara z'ubucuruzi mu myaka iri imbere. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Biden na Xi bazagirana ikiganiro cyihariye ejo bundi kuwa gatandatu ku ruhande rw'inama ya APEC. Ni ikiganiro abanyamuryango muri rusange bashishikariye kubera imigambi ya perezida watowe wa Amerika Donald Trump ikubiye mu ntero n'inyikirizo America First, bishatse nko kuvuga ko inyungu za Amerika ziza imbere ya byose. Trump yiyamamaje avuga ko azashyiraho imisoro n'amahoro bigera kuri 60% ku bicuruzwa biva mu Bushinwa byinjira muri Amerika. Abagize APEC basanga intambara z'ubucuruzi hagati y'ibi bihugu bibiri bya mbere mu bukungu ku isi zabagiraho ingaruka nabo, cyane cyane ko atari byo byonyine bigarukiraho. Perezida Trump avuga ko ashobora no gushyira kuri 25% imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva muri Mexique, nayo iri muri APEC. APEC yashinzwe mu 1989 igizwe n'ibihugu 21 byikubiye 60% by'umusaruro mbumbe w'isi yose wa buri mwaka na 40% by'ubucuruzi bwose bwo ku isi. Uburusiya nabwo buyirimo, ariko President Vladimir Putin ntiyagiye mu nama y'irima. Usibye Xi Jinping, President Biden azagirana kandi ibiganiro byihariye na mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol, Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shigeru Ishiba, inshuti zikomeye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na President Lula da Silva wa Brazil. Mbere yo kugaruka i Washington, President Biden azava kandi ilima ajye mu nama y'abakuru b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bigize umuryango witwa G20 izabera muri Brazil kuwa mbere no kuwa kabiri w'icyumweru gitaha.
Thomas Kamirindi, urakoza hirya nino ku isi. Duce tubabandaniriza mu vya Israel. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryagiriza ico gihugu ivyaha vy'intambara na ndengerabutungane. Icegeranyo iryo shyirahamwe rifise icicaro aha muri Amerika ryasohoye uno munsi kivuga ko abategetsi ba Israel akatari gake bimuye ku nguvu abasivile babavana mu vyabo ku bwa Human Rights Watch. Icaha c'intambara iryo shyirahamwe ryegeka kuri Israel ntaho gitandukaniye n'icacu kuzimanganya ubwoko runaka bw'abanyepalestina baba mu burere Israel ibavanamwo batari bushobore kuzogaruka kuhaba. Human Rights Watch ivuga ko ifise ivyemezo vyerekana ko Israel ibikora nkana nka politike yayo. Muri iyo rapport Human Rights Watch iti ibi birikwije kugira ngo bifatwe nk'ivyaha ndengerabutungane. Ntaco igisirikare cenderanire n'ayandi makungu buravuga kucegeranyo gishasha ca Human Rights Watch ko ibikorwa vyose vya gisirikare vyacu bahiriza amategeko mpuzamakungu. Ahamwumenya ko amategeko yo mu bihe by'intambara aza gisirikare ariyo yonyene ibisigaye kugira ngo igisirikare kanaka civune umwasi. Israel aha ikavuga ko abasivile bose yimuye yabimuye mu ntumbero yo kubakingira no gushika ku nyungu zumvikana za gisirikare. Human Rights Watch ibihakana igira iti ni gute leta ya Israel ivuga ko ibikora ikingira abasivile kandi hari abo yica bari mu nzira bahunga abandi ikabamijaguramwo amabombe bari mu bibanza yavuze ko vyizewe abandi nabo ikababera intambami yo kuronka amazi imfungurwa n'ibindi vyankenego. Ishamwe mpuzamakungu Human Rights Watch risozera raporo yayo rivuga ko bidasubirwa ko Israel yabaye intambamyi y'ugutahuka kw'abasivile bateshejwe izabo kandi byari mu byo yategezwa gukora. Human Rights Watch ivuga ko amakuru yose ari muri iyo raporo yayo yavanye mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu muri Gaza bateshejwe izabo, amasanamu yafashwe hakoreshejwe ivyuma vya satellite n'amahapo atandukanye yakozwe kugera mu kwezi kwa munani ko mu 2024 na kane. Tukivuga rero kuvya Israel ndabona mugenzanje Tima Ishimwe anshikirie ngaha muri studio za radio yacu. Tima umutekano wakaje ku murwa mukuru wa Faransa i Paris kubera umukino uza guhuza ikipe y'ico gihugu ni ya Israel.
Nibyo Diane, kugeza ubu abapolisi bagera ku 400 nibo baza kuba bagenzura umutekano aho biteganijwe ko Perezida Emmanuel Macron aza kuba ari muri stade ari uyu mukino. Mu ijoro ryo kuwa gatatu mu mihanda yo mu rwa mukuru Paris hagaragaye abigaragambya basabaga ko uyu mukino uhagarikwa ugateshwa agaciro. Bumvikanisha ko ari umukino uteye isoni aho bavuga ko Ubufaransa butari bukwiye gukina na Israeli bashinja gukora ubwicanyi ndengakamere. Aba bibaza impamvu Ubufaransa bwanze ko Uburusiya na Afurika y'Epfo bitabira imikino Olympique iherutse kuberayo bagaheraho bibaza impamvu Israeli yo itabuko. Kuwa kabiri ibitangazamakuru byatangaje ubutumire bwahawe Minisitiri w'Imari wa Israeli Bezalel Smotrich kwitabira ibirori byabereye ahantu hatamenyekanye i Paris kuwa gatatu. Ibiro bye byari byatangaje ko atateganya kubyitabira imbona nkubone, ariko amakuru akavuga ko abigaragambije mu ijoro ryo kuwa gatatu bagaragaje ko batamwishimiye maze bigaragambiriza ahantu hatandukanye harimo na hafi y'urwibutso rwa Arc de Triomphe. Iyi myigaragambyo yateguwe n'umuryango w'Abayahudi witwa Collectif Golem. Abandi bumvikanishije amajwi yabo muri imyigaragambyo barahuriza ku kuba uyu mukino utarukwiye kuba, ahubwo bagasaba ko intambara n'ibyo bita genocide bihagarara. Mu rwego rwo gukaza umutekano imbere muri stade hakizweho itegeko ry'uko nta muntu ugira icyo yinjirana muri stade, harimo n'udusakoshi duto abantu bitwaza mu ntoki cyangwa icupa ry'amazi. Ikipe y'Ubufaransa yari iherutse kugaragara imbere y'abafana bayo kuri Stade de France umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ubwo yatsindaga iy'u Bugiriki igitego kimwe mu mukino kimwe ku busa mu mukino y'amajonjora yo mu gikombe cy'Uburayi.
Tim Harris Ishimwe, urakoze iyo nkuru mukanyira bishitse kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu muce mujayo rero muyirabe biciye mu mashusho. Tumira amate gato hamatire tubandanya n'amakuru. Polisi y'Uburundi yataye muri yompe umuntu yagirizwa gutanga ubwato buto bukoreshwa mu kujabukana mu buryo butemewe n'amategeko abimukira baja ku mugabane wa Buraya. Muri no mwaka turimo abagera kuri 50 baramaze kugwa mu ngendo nk'izo mu Bwongereza. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ibindi.
Ikigo cy'ubutabera cy'Uburayi Eurojust cyatangaje ko umugabo w'imyaka 44 w'umunyaturukiya yatawe muri yombi acyururuka ku kibuga cy'indege cya Schiphol mu mujyi wa Amsterdam. Ni mu gikorwa gihuriweho n'abagenza cyaha b'Ububiligi, Ubwongereza n'Ubuholandi. Mu itangazo, ikigo Eurojust gifite icyicaro iraye mu Buholandi cyagize kiti arakekwaho kuba yarakoze igikorwa cyo guha amato mato na moteri zayo abantu batwara abantu mu buryo bw'amagendo bakorera mu Bubiligi no mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ikigo cy'ubutabera cyavuze ko ari amato ashobora guteza amakuba akomeye kandi ko atabereye amazi magari y'inyanja. cyongeye ho ko abantu barenga 50 bapfuye bagerageza kwambuka kugeza ubu muri uyu mwaka 2024. Uyu mugabo azoherezwa mu Bubiligi kugira ngo akurikiranweho ibyaha byo gucuruza abantu mu rwego rw'ibikorwa by'umutwe abagizi ba nabi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya urugomo mu Bwongereza NCA cyatangaje ko akekwaho kohereza amato mato ayavanye muri Turukiya no kuyabika mu Budage mbere yo kwegeza mu majyaruguru y'Ubufaransa igihe akenewe. Ubwongereza bwiyemeje gusenya udutsiko tw'abatwara abantu mu buryo bw'amagendo kugira ngo bagabanye amato mato yambuka inyanja. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yishimiye igikorwa cyo guta muri yombi giheruka. Abantu barenga 2,200 bageze mu Bwongereza mu mato mato muri uku kwezi, byatumye umubare mbumbe w'abantu bageze muri iki gihugu ugera ku bantu 32,900 muri uyu mwaka nk'uko imibare ya guverinoma y'Ubwongereza ibigaragaza.
Reka nshimire bagenzi banje bose twafatikanije mu kubashikiriza amakuru y'igihe nino ku isi. Mwumvise n'andi mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bigeze gufungirwa mabohero atandukanye bemeza ko bakorewe ihohoterwa ririmo ibikorwa bita ibitera soni. Muravyumva mu kanya mu nkuru bimenyesha makuru wacu Eric Bagiruwusa. Ariko Eric, mbere yuko ndaguha ijambo unkundire, mbanze nisigure ku batwumva barashaka gushobora kumva amajambo ashobora kutaryohera ugutwi kwabo cyane, ariko uduge ku muriri w'ino nkuru.
Mu nkuru ijwi rya Amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu, hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu Kinyarwanda. Hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa Kigali bita gutanga ikizamini ku binjira bwa mbere muri gereza. Abacungagereza nabo iyo gahunda bagiyita gushyira ku gitiyo. Muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu habonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza. Bwana Jean Dodier ihora habona amaze amezi asaga atandatu afunguwe, yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be.
Muri injira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, ubwo rero yumaze kuyama bahita babajyana mwese ku murongo akavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizami. Ubwo rero urundi ari byo babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma.
Nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe. Uyu wafunguwe yemeza ko tubaga batatu kabonyine kugeza igihe bazitumira. Yavuze ko mu bafungwa
icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere, ariko none se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye. Igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo.
Nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini.
Ubu ni umuco, ni umuco bara muri gereza.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe.
Yego.
Kere imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo.
Uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano. Uyu yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza. Ni inkuru kubarira ukumva harimo ibisa n'ibigoye utarabibayemo.
Bapakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno ashaka na mugenzi we barabifata. Niba ari nk'itabi, niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga, kuko akurushaho kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga, yamara kukazinga arangiza agahena agashaka mugenzi we. Urumva, urumva buriya uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda.
Ibyo bintu wigeze ubibonaho?
Ewe cyane rwose, ngewe ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe, iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza.
Umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye, yahisemo ko tumurindira umutekano.
Umuntu n'ubwo yabafunze ariko bafite uburenganzira, ubu rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amureba. Ni ukuvuga ngo aba hari ubwiherero nicyo bwagenewe. Rero niba umuntu akwiye no gusakwa, rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro, ariko uburyo bikorwamo bwose bitesha umuntu agaciro, bibangamiye uburenganzira bwa muntu.
Hari undi mucungagereza wadusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije bitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga.
ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeje hasi ikibuno, noneho ikindi wasa nk'ahari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko yo kumenya byinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko. Twabihuguye n'uyu mucungagereza.
Kenshi kenshi ibintu nabonye ariko ubu telefoni buto amafaranga ibyo bintu n'abagore burya bajyaga bapakira itabi buri umugore agatsindwa n'Imana, umugore apakira hose akapakira.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina
cyane 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 rwose akabikamo.
Byaba bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza, urwego rw'igihugu rw'amagereza mu Rwanda rurabihakana. Madamu Therese Kubwimana uvugira uru rwego yandikiye ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Prudence Murungi ukuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda, yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kw'aya makuru.
Ubundi nyine n'ihohoterwa nyine ntabwo byemewe, ariko twebwe ku giti cyacu so far muri ripoti dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo, ariko nibura na information tugize ubu abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazacibaza.
Kubw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu, kabone niyo yaba akiri imfungwa.
Uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu, kumugaragaza ko yateye agaciro atagifite agaciro, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe. Ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora, cyagombye gucika rwose nta kamaro kabyo, nibyo kwandagaza umuntu gusa.
Abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu Rwanda. Umwe mu bacungagereza baduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira. Gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza afite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango. Bagira usa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tusikilize sauti ya Amerika, yelewe, yelewe.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igice cya nyuma cy'amakuru yacu turagiharira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru. Ishami ry'amenyesha amakuru batagira imbibe, Reporter sans frontières RSF mu mvunyapfunyo, ririyamiriza ingingo y'umushikiriza manza muri sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu Burundi isaba kumenyesha amakuru Sandra Muhoza apfungwa imyaka 12 akongera agatanga ihadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi. RSF ivuga ko igihano kiremereye Muhoza wo kumukimenyesha amakuru La Nova Burundi asabirwa kitumvikana, kandi urubanza rwiwe rushobora guhinduka urwa politiki. Sandra Muhoza muribuka ko yatawe muri yompi mu kwezi kwa kane kuno mwaka, yagirizwa guhungabanya umutekano no kubiba amacakubiri mu bandi. Biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp ahuriyemo n'abandi bamenyesha amakuru, aho yavuze ku nkuru yemeza ko hari imipanga iriko yinjizwa mu Burundi. Mu kiganiro nagiranye mu kanya na Maître Prosper Niyoyankana aburanira Sandra, yatanguye ashima ko yashoboye kuburana kuko imbere byari byaranse ko aburana bivuye ku bukene bw'igitoro bwatumye hataboneka imodoka zunguruza abanyororo.
Urubanza rwa Madame Sandra rwaburanishijwe tugize Imana abakamuzana, kubera ko indagano ya mbere itariki 5 z'ukwezi kw'icenda ibari bashoboye kumuzana kubera ko hari hagize ingorane z'imodoka iza n'abanyororo. Kuwa kabiri barabazanye, hanyuma arahamagarwa umushikiriza manza arashikiriza sentare icyo yamwitwariye, amwitwarira ku byaha bibiri, kimwe ngo nico kurondera ugutera igihugu, hanyuma ikindi cya kabiri kikaba cyerekeye ngo kuba yerekanye ko afise urwango rufatiye ku bwoko, icyo bita mu Gifaransa aversion raciale. Ibyo byaha bibiri nibyo yaburanishijwe ko hanyuma urubanza ruhava ruje mu mwiherero.
Uwo mwiherero ibizovamwo bizomenyekana ryari?
Nta tariki ntarengwa baduhaye, bavuze ko urubanza ruzosomwa mu gihe giteganyijwe n'amategeko.
Ni ukuvuga ko amategeko ategekanye igihe kingana gute mu rubanza nkuru?
Amategeko ategekanya ukwezi kumwe, ni ukuvuga ko mu kwezi dushobora kuronka ingingo, birashobora kuba imbere canke mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12. Ntibazorenza nawe itariki 12 z'ukwezi kwa 12 kuko ni ukwezi kuzuba gukwiye by'ukuri.
Muravye uko urubanza rwifashe uko rwagiye ruraba kuva rugitangura kuva gifatwa, hari icizere mufise yuko igihano yasabiwe c'imyaka 12 ni hadabu muri miliyoni mafaranga y'amarundi bizohava bitezurirwa nkuko impande zitandukanye ziko zirabisaba harimo ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières Gametre Prosper
Gana twebwe nivyo dusaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere ntangabo yarafise zo gutera igihugu ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bo bavuga ko bo baratoye n'amajambo hagati y'abamenyesha makuru bimwe bita groupe WhatsApp bamwe bakoreramo bari bamaze imyaka bakoreramo bayaga batera inkuru bacokozanya hanyuma bica bivamwo akarambaraye kuri Sandra bica bivamwo ivyaha kubera ko hari umwe atanezerewe n'ivyavuzwe kandi ariwe yari yanatumye bivugwa kuko niwe yatanze icambere catuma bavuga pero wavuze nguko yari kuba ariko abarira umugenzi cyangwa umuntu asanzwe cyangwa umuntu nuvuga bamenyeranye niwe byaciye bigora ubu nabo akaba ari Sandra
muvuga ngo numuntu umwe bitaryoheye uwo muntu umwe ari ku ruhande rw'iki rwamenyesha makuru kuko biravugwa ko iyo groupe WhatsApp iri mwamenyesha makuru kabamo nabandi bantu uwo muntu umwe muvuga ko bitaryoheye bikaba imvu y'uko urubanza ruca rutangura ari ku ruhande rw'amenyesha makuru ari ku ruhande rw'ubutegetsi ari ku ruhande rw'abandi
sinzi ko ari ku ruhande rw'ubutegetsi sinzi ko ari mugabe icunze cyo n'umumenyesha makuru nka Sandra niwe n'umushikiriza manza yatoye kwicabona
arimo rero mubaza kwagiriza Sandra
mu bisanzwe ni kumushikiriza manza yari yavuze ariko ntigeze amuzana na rimwe twigeze tubona muri dosiye ico yavuze mugabo umushikiriza manza yavuze ko byavuzwe n'uwo mumenyesha makuru
ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières RSF mu mfunyapfunyo mu itangazo ryaryo ryanasavye yuko arekurwa kandi bidatevye bagasanga muri iryo shirahamwe urubanza rwa Sandra Muhoza ruzuhava ruhinduka urubanza bise urwa politique niko mubibona namwe nimba ariko mubibona bishingiye kuki
urubanza nyene rwahinduwe indumbero Bosino avuga ko kwa ibya politike kuko bo inzego z'ubutungane mu bisanzwe ntizotegeje kuri za politike kandi si za politike uje ndabona kumenga kwabaye kwihenda ku mategeko ukwihenda ku vyerekeye ivyaha ku vyerekeye ubutungane c'ubutegetsi gukora ahari abaye kwihenda ukwihenda rero si kwa politike kuko tuvuze ko ari imvo ya politike mu kuvuga ko kuva ku bajejwe politike bose bakuru boba bafise mu ruhara ariko sinibaza ko ari uruhara bafise hariho benshi bavyumvise gutyo nyine
Maître Prosper niyo yankana mu mburanira umenyesha makuru Sandra Muhoza twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe ndabashimiye murakoze
Ivyumwuga wo kumenyesha makuru tubibandaniza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamenyesha makuru bahunze intambara babangamiwe n'imirwi y'abagizi ba nabi mu ndwi imwe gusa bane barakomerekeye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi abandi bahitamo guhunga igisagara ca Goma Jimmy Shukrani bakomera yateguye inkuru ikurikira
Ni imibare yatanzwe n'abanyamakuru bahunze intambara Synergie des journalistes de place ubu bacumbikiwe mu mujyi wa Goma ritangaje ibyo nyuma yuko mu ijoro ry'ejo bundi abanyamakuru batatu bahunze bakoreye ubugizi bwa nabi ubwo barimo bava mu kazi kabo aba barakubiswe bakwi ibikoresho byabo birimo za kamera n'ibyuma bifata amajwi Justin Bizimana n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe
ubu ngubu dufite ikibazo cy'umutekano c'abanyamakuru tumaze kubona abanyamakuru 11 bamaze kuho hoterwa bamwe bakwa ibyangombwa byabo bibafasha mu murimo w'ubunyamakuru abandi binjirirwa mu mazu yabo aha mu mujyi wa Goma nta mutekano uhari hari bamwe basanzwe mu nzu bamwaka n'ibyangombwa bye bimwerekana yuko ari umunyamakuru n'ibindi bintu
umwe muri bo ni Patience Cyuzuzo Ngorora ukorera radio abaturage umoja yari isanzwe ikorera mu gace ka Ngungu muri territoire ya Masisi yatangiye atubwira uko byamugendekeye
hari hafi sambiri ziri kubura iminota mikeya mvuye muri redaction ndi gutaha mu rugo ngeze ku niveau ya terrain ya Kajed abantu bane baturuka inyuma yanje babiri bari bambaye tenue militaire imyenda ya gisirikare abandi bari bambaye imyenda y'abaturage basanzwe cyangwa se y'abasivile bari bafite imbunda bantunga imbunda bansaba ibyo nari mfite byose tago natinze kubibahereza bahereza byose isaka yaririmo dictaphone yaririmo telephone barabisha ana
kimwe n'abandi banyamakuru uyarasaba ubuyobozi gukaza ingamba z'umutekano we ndetse n'abandi bagenzi be bahunze.
Icyo nasaba ku nzego z'umutekano ni kumfasha gukora enquête tukareba niba abo bagizi ba nabi baboneka. Ikindi ni kongera umutekano ku banyamakuru bahunze en general n'abanyamakuru bose en general.
Abanyamakuru bahunze baturutse muri territoire za Masisi na Rucuru bavuga ko bakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'urugomo, ubwicanyi n'ibindi. Emile Banyurwa, umwe muri bo wari usanzwe gukorera radio abaturage La Voix de Virunga, waganiriye n'Ijwi ry'Amerika, avuga ko nta mahungiro bafite.
Ubuturuka twagera ino mu mwaka w'ibihumbi 2022 twageze ino baratwakira abanyamakuru hano kuri Goma, ariko kundi ko mubizi umutekano wo kuri Goma genda nabi nabi kugeza igihe cyo natwe abanyamakuru dusigaye natwe duhirwa bamenye ko abanyamakuru natwe dufite akamaro muri kino gihugu.
Aba banyamakuru bavuga ko baterwa ubwoba n'abantu batandukanye batazwi igihe cyose batanze amakuru ku bibera mu nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Bavuga kandi ko baterwa impungenge no kubona iyo hari umunyamakuru wahunze uhuye n'ibibazo nk'ibi inzego za leta zidakora iperereza ryimbitse kugira ngo aba bakorera ibyo bashakishwe bashyikirizwe ubutabera. Aba bavuga ko leta idahangayikira umutekano wabo. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe itangazamakuru, ari narwo aba banyamakuru bavuga ko bashyikirije impapuro zo gutanga ibirego ariko ntago byadukundiye. Ku rundi ruhande, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'abanyamakuru Journalistes en Danger ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko abanyamakuru bahunze bahura n'ihohoterwa biyongera ku bandi 8 basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma bakozweho n'ihohoterwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Tuvere Wundi uhagarariye ishyirahamwe JED mu ntara y'Ikivu ya Ruguru arasaba abanyamakuru bose muri rusange kwitwararika cyane muri iki gihe umutekano utameze neza mu burasirazuba bwa Congo.
Abanyamakuru bakorera mu bice bibarizwemo intambara bagomba kugira uruhare mu mutekano wabo cyane muri iki gihe nk'aha mu mujyi wa Goma ndetse na Kivu ya Ruguru muri rusange w'umutekano ukomeje kuzamba. Aba banyamakuru bahunze biyongera ku bandi 8 bamaze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa ariko basanzwe bakorera hano mu mujyi wa Goma. Tugerageza kureba inzego za leta zibishinzwe kugira ngo zite ku burenganzira ndetse n'umutekano w'abanyamakuru. Inzego z'umutekano zigomba kurinda abanyamakuru cyane mu kazi kabo ka buri munsi.
Raporo ya JED yo mu kwezi kwa 10 igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 abanyamakuru bagera ku 174 bo muri Kivu ya Ruguru bahuye n'ihohoterwa, 47 muri bo barakomereka, abandi bagera kuri 12 baricwa. Ishyirahamwe Journalistes en Danger rivuga ko kuba mu gihugu habarizwamo ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro bikomeza gushyira mu kaga umwuga w'itangazamakuru cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho akenshi abanyamakuru batubahwa kimwe n'abandi banyagihugu. Jimmy Shukrani, bakomera Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Reka nshimire Jimmy Shukrani bakomera dufashije gusozera ano makuru yose mwumvise haba kuri radio canke kuri wezitata akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Ijwi ry'Amerika rero tubashikiriza programme zitandukanye nko saa 11:30 ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Hazaza kuba hari ayandi makuru aza kuba agezweho muraza kuyavyukira ko amwe muri ayo makuru harimwo nk'ahaza kuba hageze imyiteguro ya guhanahana ubutegetsi bwa President Joe Biden ibandanya gutegurwa. Turaza kugaruka rero kuko ngene bigenda muri no misi 75 iri hagati y'umunsi w'amatora no kuba itariki 5 y'uku kwezi kwa 11 n'umunsi w'irahira azaba ari itariki ya 20 kwa mbere ko mu mwaka uza. Muze kuja ku maradio yanyu kugira ngo muvyumvirize. Tuwararikie kandi n'inkuru yerekeye abanyarwanda bo muri Canada mu mwanya uri imbere baza guhava bakora urugendo imbere y'ahakorera uburongozi bw'igisagara cha Milton basaba gutungane n'umuco ku rupfu rwa mugenzi wabo witwa Erickson Kabera aheruka kwicwa na polisi cyo gisagara cyo muri Ontario.